iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2017. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Turabatara ubu aho wahora uca umuriyoni umwe uzobacitse murabivuga ko ari ministre de l'interieur yabivuze kandi muce mubishikana tuvuye ngaha yuko umuntu azosubira gufatwa twaba umwimbu hanze ibihano byahora bitangwa bigiye kugwizwa na kabiri.
Uyu ni umushikiranganji w'intwara yo hagati mu Burundi, Pascal Barandagiye, yagiye mu ntara ya Kirundo kubonana n'abasirikare abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Marareka dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine, umwanya ni uwawe, utushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuherereye hose kuri uyu wa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi mpuzamakungu hariwe igituntu, indwara yamihitana abantu bashika hafi miliyoni 2 buri mwaka. Abenshi mu babangamiwe n'iyo ndwara baturuka mu bihugu bitandatu arivyo Indonesia, Ubuhindi, Ubushinwa, Nigeria, Pakistani hamwe na Afrika y'Epfo. Iyo tariki himbaza umunsi muganga Robert Koch yatora iyo ndwara y'igituntu. Gushika ubu mwisi abantu bashika ku 5,000 ku munsi barahitanwa n'iyo ndwara. Mario Raviglione, umuyobozi ajejwe kugwanya igituntu mwishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo, avuga ko iyo ndwara ikarira abantu babangamiwe n'ubuzima bagizwe ahanini n'abimukira, impunzi, abapfunzwe hamwe n'abantu binubwa n'abandi aho babaye muri iyi myaka ya nyuma. Bivugwa ko iyo ndwara yagira kwiragira ku isi hose bituma ibangamira ubuzima bw'abatari bake. Mu cegeranyo casohotse kubijyanye n'imiti mishashi yeruka gusohoka yo kugwanya indwara y'igituntu, muganga Kerten Deda ajejwe indwara zo mu mahaha muri kaminuza ya Cape Town muri Afrika y'Epfo, avuga ko iyo miti idategerezwa gutangwa mu kivunga. Muganga Deda akavuga ko itegerezwa guherekezwa n'uburyo bwo kuyifata bwumvikana kugira ntitere izindi ngorane. Perezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yateye akamo amakungu asaba ko yofasha igihugu ciwe mu kugwanya ikiza c'inzara kiriko kiribonekeza muri Somalia. Perezida Mohamed yatangaje ko hafi igice c'abanyagihugu bo muri Somalia bugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa, nayo ngo ibice 15 kwijana bakaba bariko barahangana n'ikiza c'inzara. Ivyo Perezida Mohamed yabitangarije mu video ya Sotsi Nairobi muri Kenya, aho avuga ko ibihe abanyagihugu biyo bariko baracamwo bitoroshe na gato. Avuga kandi ko abanyagihugu bagira ingendo ndende baja kurondera ibifungurwa hamwe n'amazi, uruzuba rwateye rukaba kandi rwarahitanye ibitungwa bitari bike. Perezida Mohamed avuga kandi ko ibihe vy'imvura vyegereje bishobora gusongera isibe mu kugwiza indwara y'amacinya. Tubibutse ko ikiza c'inzara giheruka muri Somalia cabaye mu mwaka w'2011, aho cyahitanye abantu bashika ku 260,000 muri kino gihe. Abakeneye imfashanyo baharugwa mu miliyoni 6. Akamukate wa makungu gasaba amafaranga angana n'imiliyoni 825 z'amadolari. Gushika ubu ibice 30% yayasabwa akaba ariyo amaze gutangwa. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Kameruni mu turere two mu buraruko bushira uburengero no mu bumanuko bushira uburengero, asanzwe haba abakoresha ururimi rw'icyongereza ubuzima busa n'ubwahagaze mu kiringo cy'amezi 5 aheze. Yegereyegere yatewe n'abigisha hamwe n'abashikiza manza biyamiriza ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa ritera ryiyongera muri utwo turere, yatumye amashure yugara cyo kimwe n'amashirahamwe atari make. Abantu batatu bari kumwe n'umugwi w'abantu bashika kuri 25 bari mu batunganije iyo yegereyegere baratawe mu mvuto. Kuri uyu wa kane bari barengutse imbere ya sentare y'igisirikare yamara urubanza ntigumvirijwe. Ubwo rubanza rwari rwitabiriwe n'abanyagihugu baje kubashikira, bakavuga ko ari mu ntumbero yo kwifatikanya nabo bafunzwe. Abo batawe mu mvuto sentare ibagiriza ibikorwa by'iterabwoba, ukugarariza leta, gutera intureka, kurenga kwibwirizwa shingiro n'ibindi. Inyuma yaho Perezida Paul Biya wa Kameruni abonaniye na mugenzi w'Ubutaliyano Sergio Mattarella muri yindwi president Biya yatangaje ko mu byo baganiriye harimo icyo kibazo yamara ko atakijyanye n'ubumwe mu gihugu ciwe kiriko kirigwa president Biya avuga ko yahumurije mugenzi wa Butaliyano ko abenshi mu banyagihugu biwe bipfuza amahoro kandi ko bashiki ubumwe n'ubudasa mu gihugu nkuko ibwirizwa shingiro ribivuga Kuri uyu wa kane abashinga amateka hano muri Leta Zunze za Amerika bari baramutse biga kuri umwe mu migambi ya President Donald Trump yasezeranye gusubiramwo atanguye amabanga yo kuyobora igihugu abashinga amateka biriwe mu mpari zo gukuraho itegeko ry'ubuvuzi ryashizweho n'uwahora arongoye Amerika Barack Obama itegeko rya Obama Care gushika ku munota wa nyuma ntibari bwashobore kumvikana bivuye ko bamwe mubari mu mugambwe wa Republikani President Trump asanzwe aturukamwo batavyumva kumwe impungenge kubari murabo wa Republikani kuri bamwe murabo wa Republikani murantunga zikaba zerekeye kazoza kabo muri politike aho bavuga ko bashobora gutakaza amajwi mu matora akurikira John Hudak umushakashatsi mu bijanye n'intwari ibereye mu kigo Brookings avuga ko urongoye inama nshinga amateka yari gushobora guhagarika iryo tegeko hakiri kare kuko ngo vyaboneka neza ko rizogorana kurengana Hudake akavuga ko Paul Ryan arongoye inama nshinga amateka atashobwe kubikorera abo bahurikiye mu mugambwe umwe harimo n'umukuru w'igihugu Nancy Pelosi aserukira imigwi y'inkehwa mu nama nshinga amateka avuga ko yiteguye kwifatikanya nabandi ari hamwe iryo tegeko ritarenganye kugira bakorere hamwe bashire imbere ineza y'abanyagihugu Pelosi akavuga ko uko biri kose abademokrate babironkeramwo intsinzi
urakoze rozine ku makuru wejeje kudushikiriza Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Leta y'u Burundi yatanguye kwiga ikibazo cy'inzara kibandanya kivugwa mu gihugu na cyane cyane mu ntara ya Kirundo. Kuri icyo kibazo abashikiranganje batatu ba leta babonanye n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Izo ntumwa za leta y'u Burundi ziri mu rugendo mu ntara ya Kirundo zirongowe na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ari kumwe na Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganje bwo burimye n'ubworozi hamwe na Celestin Ndayizeye umushikiranganje w'ibidukikije kumuhinga mu kuri wa kane abo bashikiranganje babonanye n'abaserukira abandi mu bisata bigize ubuzima bw'intara ya Kirundo Pascal Barandagiye yabanje kubashikiriza ihangiro ry'uwo mubonano
umutekano uhungabanye mu nda ni ngorane abari mu ntwaro murabizi gutwara umuntu ashonje biragoye kujimbere umuntu ashonje ukaza kuvuga discours ni ngorane ntashaka kukumviriza rero mu ncamake namba twashimye kuvugana namwe muri umwanya turashaka dupfundikire hamwe namwe banyakirundo bimboneza ico twokora mbe twokora iki kuko muri urugamba umwe wese arafite icyo utanga
Deogide Rurema aramutswa ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi avuga ko bariko barakora ibishoboka byose kugira abarundi bibimbure ibikwiye naho utwo twigoro twose dukogwa umushikiranganje Rurema aranegura abanyagihugu bo mu Kirundo ko batavyifatamwe neza mu bihe ikirere kiba kimeze neza avuga ko abanyagihugu bo mu Kirundo bagira ubunebwe mu gihe ibihe biba bimeze neza aratanga icifuzo cingene abanyagihugu boshigwa ku murongo
mbega ntibo dufasha umudepe yaye waha muntu ze mu Kirundo bakamuburenganzira nkuko tubona ahandi babigira bakamuburenganzira bw'umopeji sinzi ko ariko babivuga mugabo utiyaguye cyane ariko asanze umuntu kwirigara akagira ico amubwiye asanze goronome ariko ari kubitira urwagwa mu manya w'akazi akabanza akavugana bura matari bakamubika hano
Uwo mushikiranganje yasavye abajejwe intwaro gutumbereza bikorwa vy'amashyira hamwe yabagira neza aho bikenewe.
ONG yose izanye projet ntize ibabwira ngo ngibi byo tuje gukora. Babanze bazi ngaha mutegure muvuge muti twebwe ibiduhanze ngaha ni kuvomera imirima. Aronka saba buramatari n'aba bagenzanje tusangiye imirimo mu bushikiranganje bw'urunyi n'ubworozi baduserukira ngaha mu ntara namwebwe mvukira iki kintu mugifate nka nkama umugambi wose uje nibaze babwira ngo twawuhejeje mwicarane mubabwire ibyo dukeneye
guha ikarate y'inyamiramabi abakozi basanzwe birashoboka umushikiranganje w'ibidukikije Celestin Ndayizeye avuga ko yamaze kubikora mu bushikiranganje rongoye
carte de page je mu bushikiranganje ndaherutse kuzisinya carte de page abakurikirana amashamba karonka ingene bashobora gucakira bagashikiriza ategezwa gufata ingingo kugira ngo duhashe
abadandaza baravugwa n'abajeje intwaro ko batera inzara mu buryo baranguramwo imfungukwa no kuzishora hanze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze itegeko ryo kugwiza kabiri ibihano bahora bahabwa
aba bantu rero babadandaza mubabwire yuko dusavye buramatari ko ibihano bahora atanga kuri aba batwara umwimbo wacu nyuma y'igihugu abigwiza na kabiri buramatari aho aho ruca muri yo numwe uzobakize murabivuga ko ari ministre de l'interieur yabivuze kandi muce mubishikana tuvuye ngaha yuko umuntu azosura gufatwa twa umwimbo hanze ibihano byahora bitangwa bigiye kugwizwa na kabiri
Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yatangaje ko agiye gushingwa umunsi w'igihugu wahariwe gufatana munda
kujya hari umunsi w'amakomine tuzoshya no umunsi wa solidarité nationale uwo munsi no munsi umuntu wese afise ikintu azokizana ku ikomine akakizana hatikanijwe bakandika ibyo azanye hanyuma tugaheza tukazokwamana iminsi yose ibifungurwa uburyo bwatanzwe aba amafaranga cyangwa ibindi byatanzwe n'abene gihugu mu kugira ngo dufashanye dufashe batishoboye
mu ntara Kirundo hagiye gushingwa umugwi uzokurikirana buri munsi ibibazo by'inzara izo ntumwa za leta zikavuga ko uwo mugwi uzoba ujejwe gufata ingingo zo gukinga ikiza cy'inzara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda hagi police cy'u Rwanda ejo kuwa kane cyatangaje ko gifise ibimenyetso cyagenzuye vyemeza ko umugwa mukuru w'u Rwanda Kigali ushobora kugirwamwo ibitero by'iterabwoba n'inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubu busari Kigali
Ibisobanuro by'igipolisi cy'u Rwanda mu masomo cyahaye banyiri inyubako z'imiturirwa n'abazicungira umutekano birumvikanisha nta shiti ko ari ukubaburira ku munota ku wundi bashobora kugabwaho ibitero by'iterabwoba igipolisi cyasobanuye ko ibyo bitero by'iterabwoba bishobora guturuka ku Banyarwanda binje mu mitwe igendera ku mitwe ya Kiisilamu irimo Al-Shababu, Islamic State, Al-Qaeda na Boko Haram igipolisi cyagaragaje imyirondoro yabo cyafasha ariko cyavuze ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka cyataye muri yombo umusore w'imyaka 20 irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda aje kunekaho abasiramu bagenzwe bafatiwe mu mwaka ushize wa 2016 igipolisi kivuga ko uwo musore yatumwe n'umutwe wa Al-Shababu kandi ko yemeje ko bamuhaye imyitozo ya gisirikare kuko bashaka kwihimura ku butegetsi bwafunze abasiramu 46 bazira ko bagendera ku matwara ya kisiramu igipolisi gikomeza kivuga ko nyuma yaho gato cyafashe undi musore w'imyaka 26 wemeza ko nawe yatojwe na Al-Shababu mu makuru bombi batanze bavuze ko bari baje guteguraho bazahera bagaba ibitero kubisobanuro by'igipolisi ya soro bombi bemeje ko bagombaga gucurira umugambi mu munsi gituri hafi y'ibiro by'umujyi wa Kigali barangiza bakazagaya ibitero ku isoko ry'umugirira inyarugenge n'inyubako zikoreramo na kumati izo ni UTC yahoze ari umunyemari Tribert Rujugiro na Kigali City Tower niho igipolisi gihera cyemeza ku Rwanda narwo ruri ku rutonde rw'ibihugu bishobora kugabwaho ibitero ACP Denibasa bose ashinzwe kurwanya iterabwoba mu gipolisi cy'u Rwanda
biriya bihugu byose bifite ingabo muri amasomo n'abandi ba Kenya bari abarwanira bose ni target ya Al-Shabaab u Rwanda natwe twabaye target niyo mpamvu mubona wohereza abantu gukorera reconnaissance ni ukubera ko recent babandi twabafashe abandi tukaba tubafunze so baravuga bati mugende mukorere reconnaissance tuze twihimure ku Rwanda kubera ko abajihadist bacu babafunze ubu ngubu ni situation nziza
Kubera izo mpamvu zose igipolisi cyasobanuye kizishingiraho gisaba abarinzi b'inyubako cyane nshya ziri kuzura gufatanya na banyirazo bagakaza ingamba mu mutekano bahereye ku bikoresho byabo bifashisha mu gusaka bazinjiramo. ACP Rogers Rutikanga ukuriye igipolisi mu mujyi wa Kigali agasaba ko ibivugwa kandi bigaragara ko bireba bitagomba kuba amasigara cyicaro.
Ibamaze kutwereka biri rio kubihagarika nta gutangira ruko byabaye negative. Kwiye gufata measures irisomo muri fate muri mirebunguri mugende nibashaka babahe copies sinzi niba byemewe ariko key points z'ibyo bababwiye bishobora kudukiza biriya bibazo byose uzi highlighting uzikurikize nibwo bonyine twakwachivinga umutekano dukeneye.
Ibindi bimenyetso igipolisi gishingiraho kigaragaza ko hari umugambi w'iterabwoba ni ibitabo cyerekanye kivuga ko bikubiyemo amatwara y'ubuheza nguni. Polisi ivuga ko yabifatanyaho mu idini ya Isilamu. Ivuga ko ibyo bitabo byari mu rurimi rw'icyarabu ariko ko abashakaga kubicengeza muri bagenzi babo bahisemo kubishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uretse gusaka binjira mu nyubako i Kigali, polisi iravuga ko bagombye no gusaka imodoka zinjira hafi y'izo nyubako batitawe kuri ba nyirazo. Igipolisi cyasabye ko habaho n'uburyo bwo kugenzura ibyitso.
Teroristi bari bajya kurasa badafite ikitso no kuri za airport bajya kuharasa bafite ikitso kibatishizaho ibintu byabo batabanje kubisaba. Nta nzu n'imwe abateroristi bashobora kuza ngo bajya kwataka batarabanje kuza gukora reconnaissance.
Bafatiye ku ngero zitandukanye zigenda zigaragara mu burinzi, amakosa agaragaza ingamba zijenjetse mu kurinda umutekano arashyirwa kuruta kubakora uburinzi aho ushobora gusanga bataye uburinzi abandi basinziriye ku burinzi. Kimwe mu bikunze kugaruka nka nyirabayazana n'abakoresha bahemba amafaranga y'intica n'ikize kubakora uburinzi ubundi bakabambura kandi babakoresha mu mashini bataruhuka. ACP basaba bose mwishami ryo kurwanya iterabwoba bakavuga ko abakoresha bagombye kongera abakozi kandi uwo bizagaragara ko yambura bikazamugaruka.
Ni tuzajya dusanga hari company dahemba abakozi tuzajya tuyifungira ivyo muri business ivyo mu byumwe abakozi badahemba nuko gufungira ukava muri business agasigaramo abashoboye ubuteza umutekano mu cyangwa kugira ngo ubucumi.
Ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda byatangiye kumvikana mu mwaka ushize wa 2016 aho abasilamu batanu babanjirijwe na imamu Mugema Ngango bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda. Kugeza ubu abandi basilamu bari hejuru ya 40 bari mu nkiko baburana ibi byaha by'iterabwoba. Igipolisi cy'u Rwanda kandi kirabarura abandi basilamu basaga 20 kivuga ko bacitse ubutabera. Imwe mu nzira bifashisha mu gukwirakwiza aya matwara igipolisi kivuga ko ari imboga nkoranyambaga. Icyakora bamwe mu bagize imiryango y'abasilamu ntibabura kuvugira mu matamatama kuba ari uburyo ubutegetsi bwahisemo bwo kwikiza bagenzi babo. Kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Rwanda kandi Uwamahoro Violette umunyarwanda kaza afise ubwenegihugu bw'Ubwongereza yashikanywe ubwa mbere muri sentare nkuru ya Gasabo. Yarezwe ivyaha birimwo ivyo gushaka kugirira nabi president wa Republika y'u Rwanda, ivyaha vyo gushiraho umugwi w'abagizi ba nabi byose akaba yarabihakanye. Ibindi kuri nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Assumpta Kaboy.
Madamu Uwamahoro Violette yagejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Hari imvura nyinshi cyane yarayigwa, yari afite amapingo ku maboko yaje gukurwa amagejejwe mu rukiko imbere. Uyu mugore areganwa na mubyara we witwa Shumbusho Jean Pierre ubarizwa mu ishami rya polisi ryihariye Interforce. Ubushinjacyaha bwasobanuriye urukiko ko abaregwa uko ari babiri bakoze ibyaha bifashishije ibyo bandikaga ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyaha baregwa bombi bahuriyeho byatangiye Uwamahoro Violette ashishikariza Shumbusho kuva muri leta y'Abatutsi akaza kumushakira ubuzima mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubushinjacyaha buvuga ko Shumbusho yajyaga aha amakuru Uwamahoro Violette amena amabanga y'igihugu. Bwongeyeho ko hari impamvu zikomeye zishingiye ku byo Shumbusho yashinje Uwamahoro zituma akekwaho ibyaha. Ubwo ubushinjacyaha bwasobanuye ko Shumbusho yemereye imbere y'ubugenzacyaha ko Uwamahoro yamusabye gutoroka akava mu Rwanda ngo bazaga ruke bahiri ku butegetsi. Ibyo byose ubushinjacyaha bishingiraho busaba umucamanza ko yafunga by'agateganyo Uwamahoro Violette kuko aregwa ibyaha bikomeye birimo no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Byumvikanisha ko Uwamahoro aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera. Umushinjacyaha yanongeyeho ko Uwamahoro atuye mu gihugu cy'Ubwongereza byamworohera guhita atoroka. Uwamahoro yahakanye yivuye inyuma ibyaha byose aregwa, avuga ko adahakana ko Shumbusho ni mubyara we. Cyakora yasobanuye ko bavuganaga ibintu bigendanye n'umuryango gusa. Uwamahoro yifuje ko hakorwa iperereza, yabyumvikanishije muri aya magambo: ndi umunyarwandakazi ariko nk'abandi n'umwongereza kazi, nizeye igipolisi cy'u Rwanda ndetse n'icyo mu Bwongereza. Bazarebe message twandikiranaga na Shumbusho, nta na rimwe twigeze tuganira ibijyanye n'umutekano w'igihugu, twaganiraga iby'umuryango gusa. Madamu Uwamahoro yongeyeho ko kugeza ubu telefoni ze n'ijambo ry'ibanga rifasha umuntu kwinjira muri telefone byose bifitwe na polisi, bityo ko bitazabagora kumenya amakuru yose bakenera. Yaboneyeho gusaba urukiko ko rwamurekura kuko nk'umugore utwite hari ibintu yifuza ariko akabibura muri gereza. Maitre Mukamusoni Antoinette wunganira Uwamahoro yasabye urukiko ko yunganira yarekurwa kuko afite inda y'amezi atanu ikaba ifite iby'umutegeka adashobora kubona ari muri gereza. Maitre Mukamusoni yanongeyeho ko nta n'ibyaha byakozwe nyuma y'uko Uwamahoro agirana ibiganiro na Shumbusho. asobanura ko nta bitero byigeze bigabwa biturutse ku mpamvu z'uko amahoro yabwiwe amabanga y'igihugu. Yanongeyeho ko nta hantu na hamwe haba ku maradiyo mpuzamahanga w'amahoro yigeze yumvikana avuga ibya politike cyangwa ngo afatwe amafoto ari mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi buriho mu Rwanda. Uwunganira w'amahoro yasabye urukiko ko rwarekura umukiriya we kuko leta y'Ubwongereza yemeje kumuha inzu uwamushaka wese yamusangamo ku buryo igihe ubutabera bwamushakira bwamubona ko adashobora gutoroka. Ubushinjacyaha bwavuzeho gusaba ko yafungurwa kuko atwite bidafite aho bishingiye kuko ingingo y'itegeko uwunganira w'amahoro yashingiyeho rikurikizwa gusa mu gihe urubanza uregwa arimo gusabirwa ibihano. Icyo gihe urukiko rwabishingiraho rumugabanyiriza ibihano kuko uregwa atwite. Ubushinjacyaha buvuga ko ubu barimo kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo bataragira ku rwego rwo gusaba koroshya ibihano. Nta byinshi shumbusha nawe wasabiwe gufungwa by'agateganyo yavuze ku rubanza rwe ndetse n'umwunganira. Ahubwo uyu shumbusha yahise avuga ko yemera ibyaha byose aregwa ko ndetse yanabyemereye mu bugenzacyaha. Bavuga ko ibyo yakoze byose yabitewe n'uw'amahoro yakurikiranaga ikiganiro cye kuko yumvaga ashaka kuzamushakira amashuri. Shumbusha yasabye imbabazi ko atigeze asobanura imigambi yarimo n'uw'amahoro ngo abibwire inzego zishinzwe umutekano. Yasabye urukiko ko rwamurekura, asobanura ko ari umupolisi ukora ba mu kigo ko adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Gakubashema wunganira Shumbusho yasabye urukiko ko rwamurekura ko akurikije uko igipolisi cy'u Rwanda gikora adashobora gutoroka ubutabera. Maitre Shema yasabye umucamanza ko naramuka afashe icyemezo cyo kurekura w'amahoro kubera ko atwite yazanarekura na Shumbusho. Uyu mwavoka yavuze ko w'amahoro ari we washotora agashumbusha amwandikira. Madamu w'amahoro Violetti amaze ukwezi kurenga mu maboko ya polisi, yafashwe tariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri. Urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro warwo ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yahamagaye umugabo wa Violetti w'amahoro Rukundo Faustin ari mu Bwongereza amubaza uko yakiriye ibyo birego abashikiriza amanza b'u Rwanda bakurikiranye ko umupfasoni wiwe.
Biriya nta cyantumuye na gito, n'ibisanzwe kiriya ni ikintu nanzi ko bari bumurege, kandi nzi neza ko nta bimenyetso babifitiye. Ndetse nabo bavuga bamushinja, nzi neza ko nta bimenyetso bigaragara bazerekana yuko baziranye kandi ko hari gahunda bari bafitanye. Ndetse n'amasano bavugana ntabwo ariyo, kandi hari ibimenyetso bifatika.
None ni iki kituma muvuga ko bitabatunguye?
Nuko tuzi ko kiriya icyo cyaha barega, cyane cyane ko icyo cyaha barega abantu bashaka kurenganya, cyane cyane ko bagiye babirega abantu benshi harimo abantu nka Batwa Ndabire n'abandi benshi. Ariko igitandukanyeho na ruwa rubanza rwa Violetti w'amahoro ni uko Violetti batari umunyapolitiki.
None se ko muvuga ngo ibyo bandikiranye, baravuga nyine ko yandikiranaga na mubyara we Shumbusho Jean Pierre, akaba yarabyiyemereye imbere y'ubushinjacyaha ubwo ko yandikiranaga na madamu wawe w'amahoro Violetti akamusaba gutoroka akava mu Rwanda kugira ngo ajye gushakira ubuzima mu Bwongereza, noneho azagaruke mu Rwanda bahirika ubutegetsi. Ibyo murabivugaho iki?
Icyambere cyo ntabwo umuntu ushaka guhirika ubutegetsi ajye mu Bwongereza, icyo ni icyambere. Ikindi kintu, ntabwo Violetti afite ubushobozi bwo gukura umuntu mu Rwanda ngo amujyane mu Bwongereza. Yaba yarabishoboye hari abavandimwe bamwegereye cyane yakabikoreye. Ariko n'ikindi kintu nanone abantu bakwiye kumenya ni uko biriya bavuga ngo barandikiranye nabyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ikibigaragaza ni uko batangiye no kugenda bavuga ngo nimero zagiye zihinduka, ubwo mu yandi magambo bagiye kuzatubwira ko badafite ibimenyetso kubera ko nimero zahinduka. Ariko icyo navuga ni uko mesaje nyinshi yandikiranye n'uriya mwana, mesaje nyinshi zigenda zifitiye u Rwanda narwo rurazifite, turanye bazifite. Ikindi kintu ni uko ipeti cyangwa se aho uwo mwana yari ari ntabwo afite ubushobozi cyangwa se abasha kugera ku byo bita amabanga y'igihugu, nta n'icyo bamukoresha ko nta n'icyo ashoboye.
Aya mabanga rero bavuga ko yamenye, mwebwe muravuga ko nta nahari?
Ntayahari, uriya mwana yamenye amabanga yayo, ntayashoboye kumena. Ariko niba yanayamenye pete mwiri ntabwo Violetti ishobora kuba responsable w'umuntu ukorera guverinoma y'u Rwanda wamenye amabanga. Usibye ko nta nawe yari afite. Ikindi kintu, ntabwo Violetti yigeze akorera guverinoma y'u Rwanda, kandi ntabwo ari muri politike, nta n'aho ahuriye nayo usibye no kutaba yasaba amabanga. Hari n'amakuru menshi ataze asanzwe.
Madamu wanyu w'amahoro Violetti yari amaze iminsi yarabuze kuva ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri, akaba yabonetse uyu munsi. mwaba mwaragerageje kwifashisha guverinoma y'Ubwongereza, leta y'Ubwongereza hari cyo yaba yarakoze kugeza ubu ngubu kugira ngo ibafashe?
Nakubwira ko guverinoma y'Ubwongereza yadufashije cyane no kugira ngo aboneke mu by'ukuri, iyo itabigiramo uruhare ntabwo ntekereza ko yari kuboneka. Kuko na mbere yaho twarababaje baraduhakanira, guverinoma y'Ubwongereza barayihakanira kugeza igihe batangiye kwishyiraho igitutu. Rwose rero ndayishimira kandi nzi yuko izakomeza kudufasha. Yoreti afite ubwenegihugu bubiri, kuko u Rwanda rufite uburenganzira, guverinoma y'Ubwongereza umufite uburenganzira bukomeye, kuko nicyo gihugu Yoreti atuyemo, ni nacyo gihugu Yoreti atanga imisoro, kandi nicyo natwe turimo. Naho rero bitaba Yoreti gusa, guverinoma y'Ubwongereza ifite inshingano zo gusobanurira twe nk'umuryango, cyane cyane abana be, impamvu Yoreti ari hariya, cyane cyane nk'ibigaragara ko hari ibintu bijyanye n'amategeko barimo bica mu Rwanda.
Ku munsi wa gatatu sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu yarumvirije urubanza umunyepolitiki afungiwe mu Rwanda Madame Victoire Ingabire, yashingiye u Rwanda arurega ko rwatyoje agateka kiwe mu kumufunga, akaba yasavye sentare ko yo mwuzuriza ikamurekura. Yamara leta y'u Rwanda ntiyari yitavye urwo rubanza, kanatsinda leta y'u Rwanda yaratangaje mu mwaka uheze ko ivuye muri yo sentare. Mbega ubwo rubanza rwabaye n'u Rwanda rutitavye ruhabwa insiguro nki? Dutega amatwi Jean Paul Shaka, umushingwamanza afise ibiro mu gisagara ca New York, mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ushingiye ku mategeko urwo rukiko rugenderaho, yaba amategeko yarushizeho cyane cyane n'amategeko agenga imiburanishirize y'imanza n'urwo rukiko, kuba u Rwanda rwarashoboye kutagaragara mu rubanza kandi rwarabimenyeshejwe, mu by'ukuri ntacyo bigomba bizahindura ku miburanishirize y'urubanza. Kuko mu rubanza rwabaye umwaka ushize, nyuma y'uko u Rwanda rumaze kumenyesha urukiko ko rutazitabira imanza, urukiko rwasabye impande zombi, u Rwanda na Ingabire cyangwa se abamuburanira, gutanga imyanzuro kuri icyo kibazo, cyane cyane no ku ngaruka zishobora kuva mu cyemezo nk'icyo cy'u Rwanda kutagaragara mu rubanza. Impande zombi zatanze imyanzuro mu urukiko rufata icyemezo kwezingira ngo kwa gatandatu umwaka ushize, rugaragaza yuko n'ubu u Rwanda rwikuye muri ruriya rukiko, ntabwo ibyo bigomba kugira ingaruka izo ari zose ku manza ziri mu rukiko, bikazashobora kuba byatangira gukurikizwa nyuma y'umwaka umwe uhereye ku itariki u Rwanda rwamenyesheje urukiko ko ruvuye mu rukiko. Ubwo rero ruriya rubanza rurakomeza nka kimwe n'uko u Rwanda rwakabaye kuba rwitabye nabi.
Urwo rubanza rukomeje rugafatanya inkingo mu mezi atatu, iyo ngingo hari icyo yobivuze ku Rwanda, kandi u Rwanda rwaravuye muri iyo sentare?
Urumva rero niba kuba u Rwanda rwaravuye muri sentare ariko urukiko rukaba rwaravuze yuko nta ngaruka bigomba kugira ku rubanza, ni ukuvuga ko imyanzuro yose izafatwa n'urukiko igomba gukurikizwa kimwe n'uko u Rwanda rwakabaye kuba rukiye mu rukiko. Ni ukuvuga mu mategeko ashyiraho ruriya rukiko, bivuga ko imyanzuro yarwo ifatwa kandi igomba kubahirizwa n'ibihugu byose bigize ruriya rukiko. U Rwanda ruzaba rugifatwa nk'aho rukigize ruriya rukiko ku manza zose zaba ziri mu rubanza, kugeza byibura umwaka umwe uhereye umunsi u Rwanda rwamenyesheje ko ruvuye mu rukiko.
Iyo sentare ifise ububasha ubuhe bwo gutegeka igihugu gufata ingingo igihugu kidashatse?
Igihugu iyo cyemeje yuko kibaye cyangwa se cyemeye ububasha bwa ruriya rukiko, kiba kinemeje yuko kigomba kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa ibyemezo byose bya ruriya rukiko. Amategeko arushyiraho avuga yuko muri icyo gihe y'urukiko rumaze gufata ibyemezo, rubigeza ku mpande zombi ndetse zikanarukana bigeza ku bihugu byose bigize umuryango wa Nyafurika n'inteko rusange y'umuryango Nyafurika. Muri icyo gihe rero iyo igihugu kitubahirije ibyemezo by'urukiko, gifatwa nk'aho kitubahirije ibyemezo by'umuryango Nyafurika muri rusange, ku buryo hashobora kuba wenda iyo urukiko rutanze raporo ku muryango Nyafurika yuko hari igihugu runaka kitubahirije ibyemezo by'urukiko, icyo gihe umuryango Nyafurika ushobora kuba wafatira ibyemezo igihugu nk'icyo.
Jean Paul Shaka, umushikirizwa manza afise ibiro mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe Frederic.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha, niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira. Mu kurindira ndabifurije mwese kugira ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.